Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabahaye mwiriwe nshuti namwe bakunzi b'ikiganiro yaga muteramanye na Maria Caroni ni nazo kuri mikro mbipfurize ikaze mu kiganiro yaga cuno munsi wa kabiri gitugutu. Abakenyezi n'abigeme bo mu ikambi ya Rusenda baridogera amashyirahamwe kimuntu ko aheza amezi abiri bataronse ibikoresho byo gukora isuku ku mibiri yabo Cotex. Abo bakenyezi bakaba baheruka kuronka Cotex mu kwezi kwa kane guheze aho baronswejwe iby'amezi atatu. Kavunja Paul Aimable yaciye hirya n'ino iyo nkuru.
Bamwe mu bakenyezi n'abigeme bari hagati y'imyaka 13 na 45 irekuriwe n'amategeko ya aseri mu kuronswa ibyo bikoresho by'isuku bavuga ko baheruka kuronswa iby'amezi atatu kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane, bakabona ko amezi abiri amaze kwiyongera ko kwari menshi, bagasaba abagira neza kubagarukira ko vuba ngo kuko bibagora iyo bagiye mu bihe.
Ibikoresho by'abakenyezi babitanze mu kwezi kwa kane mugihe bitebya biratugora, urabona ko buri kwezi nibyo tubona. Mugihe rero tutabifise biratugora, nk'ubu harura amezi aheze baduhereza bintu za bitatu, amezi aheze ni menshi, ubu byaraheze.
Murasaba iki ASR na IDC zijeje kubitanga?
Ikazi bitangira kugihe ikatubwira ati muzoza mu bironka, nimba ari mu mezi atatu tukamenya, ari mu mezi atatu, nimba ari mu mezi abiri tukamenya igihe cyo kubironka.
Abakozi bishiramwe IDC rijeje kugabura ibiribwa n'ibindi bikoresho mu ikambi ya Rusenda baremera iyo teba, ariko bakavuga ko biterwa n'uko ibyo bikoresho biba bitaraboneka bikwiye mu bubiko bwa ASR ngo kugira batangure kubigabura. Bagasaba abakenyezi kwihangana ngo kuko ikibazo cyabo kizokemuka vuba. Mumenya buri mukenyezi asanzwe aronswa Cotex 3 uduhuzu two munsi dutatu, isabune imwe n'igice yo koga, byose hamwe bitekeye mu kadobo gato bigenewe ikiringo cy'amezi atatu. Aimable Kavunja Paul mu Rusenda.
Mu gisagara cya Uvira haratanguye kuvejo igenekerezo rya mbere gitugutu, igikorwa cyo kubarura impunzi z'Abarundi ziba mu bisagara. Icyo gikorwa kizomara mu materitwari ya Uvira na Fizi iminsi 25, hakaba hitezwe kwandika impunzi z'Abarundi zingana n'ibihumbi 2,313. Eric Itangishaka arabitubwira.
Icyo gikorwa cyatangiriye mu karere ka Kavimvira mu gisagara cya Uvira, kizomara iminsi 25, iminsi 15 mu gisagara cya Uvira, mu bigo bya Kavimvira, Runigo, Rusange, Rusabagi, Ruvungi, Gatogota na Rubarika. Uwo mugwi wa Haser urindiriye kuzosasuma muri ibyo bigo indwi igitigiri kingana n'ibihumbi 4,704 by'impunzi. Mu karere ka Fizi uwo mugwi uzomaraho iminsi 10 aho urindiriye igitigiri kingana n'ibihumbi 609 by'impunzi mu bigo 8 by'andikiro nka Sebere, Katanga, Baraka, Rusenda, mu kiyaya cya Kenya, Mboko, Swima na Misisi. Wose hamwe uwo mugwi wandika muri iyo minsi 25 utekanya kuzokwandika impunzi z'Abarundi zingana n'ibihumbi 2,313 batifuza kwinjira mu ikambi y'impunzi. Kugira wandikwe nk'impunzi usabwe kwerekana ikarata karangamuntu cyanye urupapuro rw'impunzi rwa kera rwa hase. Abo biraba akaba ari impunzi zo mu gihumbi kimwe n'amajicina na 60, igihumbi kimwe n'amajicina na 65, igihumbi kimwe n'amajicina na 22, ugihumbi kimwe n'amajicina na 88, ugihumbi kimwe n'amajicina na 23, no mu bihumbi 2,015.
Igenekezo rya 28 Nyakanga ku mwaka utashe, amakungu arahimbaza umunsi mukuru wahariwe gukororinda ku bakenyezi. Muri teritwari ya Fizi uwo munsi naho nyene warahimbazwe. Watangujwe na defendende yatunganijwe n'amashyirahamwe y'abakenyezi aharanira agateka k'abakenyezi, hama ikiyaga rusange kuri icyo kibazo. Abatunganije uwo munsi mukuru tubumvirize kuri mikoro ya Mugenzanje Amane Dawudi, bakaba basubiyemo mu Kirundi na Mugenzanje Eric Itangishaka.
Message yetu
ubutumwa bwacu nubwo gusaba leta yuko yokorohereza abakenyezi n'abigeme kuronka uburyo bwo gutandukanya ibyaha. Ubugira kabiri bujyanye n'uno munsi nuko hari abakenyezi basanze bafise imbanyi kuko bafashe ku nguvu bagashikanwa kwa muganga ahahize amasaha 72. Icyo dusaba nuko bovugwa badashimye kugumana izo mbanyi, abaganga bakabafasha kuzikura.
Nino kuri iyo nkuru ndangirije ko yagaye uno munsi mwayiteguriwe na Sereje Bisimwa ahagarariwe na Yakobo Kahora, Jean Maria Karoni ninazwe nabashikirize mbipfurije kugira impunzu n'impundu naho gutaha.